Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 27 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Turiteguriye gushiraho ikigo cyo kuvura, gufata mu mugongo kubijanye n'imiti, hamwe no gusubiza mu kibano abamaze gusinzikazwa nako karanda kibyayura mu.
Uyo ni Guillaume Bunyoni umushikiranganje w'Uburundi ajejwe umutekano, yemeye ko leta y'Uburundi igiye gushiraho ikigo cyo kwakira no kuvura abanywa ibiyayura mutwe kugira ngo basubizwe mu buzima usanzwe. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama nkuru hagati y'igihugu Kenya, u Rwanda na Uganda yerekeye muhora wa Gariya Moshi. Turazira kwako mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikize makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutseza Aloise.
Mwaramutse Frederic. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir hamwe n'umukeba wiwe Riek Machar barumvikanye ku ngingo zimwe zimwe mu biganiro by'amahoro barimwo i Khartoum muri Sudani, kandi amasezerano ngo arashobora gutegurwa ko imikono. Ibyo byashikirijwe n'abategetsi ba Sudani ku munsi wa kabiri ejo. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Sudani RDRD Ahmed yavuze ko ayo masezerano ashobora gutegwa ko imikono kuri wa gatatu ku kirimba cya perezida wa Sudani, ariko ntiyavuze ibiri muri ayo masezerano. Ariko Riek Machar yavuze ko bakeneye amasaha 48 yo kwihweza neza ibiri muri ayo masezerano, kuvugana n'urunani rwo batavuga rumwe na leta baserukiye ndetse n'abarwanyi babo bari ku rubuga. Avuga ko gusinya iyo nteguro y'amasezerano bivana n'uko ibiganiro bibandanya. Inyuma y'aho abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bahagurukiye bagasaba ko intambara muri icyo gihugu ihagarara, ibindi biganiro bishashe hagati ya Kiir na Machar byaciye bitangura ku munsi wa mbere i Khartoum muri Sudani birongowe na perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Aya makuru Ijwi rya Amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Mu gihugu cya Zimbabwe naho abanyepolitike batari bake bafise umugambi wo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'abakuru b'imigambwe barateye igikumu ku masezerano avuga ko igikorwa cyo kwiyamamaza kizoba mu mahoro muri iki gihe amatora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi. Haba Munangagwa hamwe na Nelson Chamisa, umukuru w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi MDC, nta n'umwe yari muri iyo nama, ariko intumwa zabo zitateye igikumu kuri ayo masezerano yateguwe n'umurwi w'igihugu jejwe gutsimbataza amahoro hamwe no kunywanisha abanyezimbabwe. Hari abanyepolitike 23 bamaze gutangaza ko bazokwitaba ayo matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi kuri mbere. Amatora ya mbere azoba abaye Robert Mugabe yahoze ari perezida w'icyo gihugu atari muri yo. Sentare nkuru ntahinyuzwa Leta Zunze za Amerika yarafashe ingingo ishyigikira ingingo yari yafashwe na leta ya Perezida Trump ibuza abanyagihugu bo mu bihugu bimwe bimwe ahanini bigwiriyemo abayisilamu kwinjira muri Amerika. Iyo sentare yavuze ko perezida afise uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro bwo kugabanya igitigiri cy'abanyamahanga bagendera Amerika afatiye ku makenga y'umutekano nk'uko leta ya Trump yamye ibivuga. Iyo ngingo ibuza ibihugu bitanu kwinjira muri Amerika yafashwe mu kwezi kw'icyenda mu nyuma iyo sentare iba irayihagaritse. Ibihugu yerekeye ni Iran, Libya, Somalia, Siria na Yemen hamwe na Korea ya Ruguru ndetse na bamwe mu bategetsi ba Venezuela. Igihugu cya Chad ni igihugu kandi kigwiriyemo abayisilamu, cyari cyarashyizwe kuri urwo rutonde ariko mu kwezi kwa kane cyarakuwe ko inyuma yaho leta ya Amerika ishikirije ko icyo gihugu cyateye intambwe zikomeye mu guhanahana amakuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kiri muri Amerika, umwe mu bategetsi bakomeye mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu yabwiye abamenyesha makuru ko Amerika yifuza yuko gushika ku itariki ya kane y'ukwezi kwa 11 amakompanyi yose yo ku isi yoba yahagaritse kugurira ibitoro muri Iran kugeza ku rugero rw'ubusa, atari uko agafatirwa ibihano na Leta Zunze za Amerika. Uwo mutegetsi wa Amerika yavuze ko yabonanye n'abadiplomati b'abanyaburaya abashikiriza ubutumwa bw'uko leta ya Trump igiye gukomeza ibihano bishasha kuri Irane inyuma yuko Perezida Trump kuri ya Amerika mu masezerano ya nuclear mu kwezi kwa gatanu. Umutegetsi wa Amerika kandi yavuze ko ibihugu bigabishwa atari Uburaya gusa ariko harimo n'Ubuhindi, Ubushinwa na Turukiya, kandi nabo ngo akabagiye kuzobagendera bashikirize ubwo butumwa nyene. Mwamenya ko Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage hamwe n'ishyirahamwe rya Buraya byose batashimye kubona Trump avuye mu masezerano na Iran, kandi bemeza ko bazokora uko bashoboye kugira bakingire amakompanyi yabo ari muri Iran. Ishirahamwe mpuzamakungu ryishinze guharanira agateka ka zina muntu Amnesty International rishikiriza ko rifise ivyemeza byo kwizigirwa yuko abategetsi 13 b'igihugu cha Birmania barimwo n'umusirikare akomeye bagirizwa ibyaha byo guhotera kiremwa muntu mu ruhara bagize mu gutoteza abayisilamu mu bwoko bw'aba Rohingya kuva mu kwezi k'umunani. Mukuru w'ibiro bya gisirikare General Min Aung Hlaing n'abandi bategetsi umunani ba gisirikare hamwe n'abandi ba polisi batatu bakora mu gitata cyo gucungera imbibe baravugwa muri iyo raporo yasohowe na Amnesty. Abanyagihugu baba Rohingya barenga 77,000 barahunze leta ya Rakhine iyo mu buraruko bwa Birmania kuva ku itariki ya 25 z'ukwezi k'umunani inyuma y'ibitero by'abarwanyi baba Rohingya kubajejwe umutekano nabo baciye bihora. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko ibyo bitero by'igisirikare byari biteguwe neza kandi byari bitumbereye guhonya ubwoko.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Urwego rudasanzwe ruburanisha ivyaha ku rwego mpuzamakungu hamwe n'ivyaha byambukiranya imipaka muri sentare nkuru y'u Rwanda iri Inyanza mu manuko w'igihugu yatanguye kumviriza urubanza rw'itsinda ry'abantu 25 baregwa ivyaha byo gushaka kugirira nabi ubutegetsi buhari mu Rwanda. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Abaregwa bose abagabo n'abagore uko ari 25 bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa. Kubera ubwinshi bwabo byabanje kugura umucamanza kumenya burumwe mu mazina maze abategeka kuva mu myanya bari bicayemo bagenda bicara bakurikije uko yagenda agahamagara burumwe mu mazina. Muri 25 batatu gusa nibo bagaragaye bunganiwe mu mategeko, abandi hafi ya bose barabura n'abiyunganira. N'abantu baturuka mu mpande zitandukanye z'igihugu barimo n'abaturuka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali barimo abo bigaragara ko ari abasaza n'abakiri bato. Ubushinjacyaha bakurikiranyeho ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho n'ibindi. Bamwe hari byo bemera ko babikoze abandi bagatsemba. 10 muri 25 baregwa barabihakana bakavuga ko icyo bemera ari uko bamenye amakuru y'umugambi wariho ntibayatange. Abandi 10 kandi nta cyaha na kimwe bemera mu byo baregwa. Uwabimburiye abandi kwemera ibyaha ni Madame Rose Mukamurenzi wabwiye umucamanza ko abyemera kabisabira imbabazi. Ntiyarondoye icyaha ku kindi. Mugenzi we Basabose yavuze ko yemera icyaha kimwe cyo kwambutsa grenade zikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizana mu Rwanda. Uwitwa Bizimungu nawe yemera ko yambukije imbunda mu Rwanda yikuye muri Kongo. Ni mu gihe kandi uwitwa Nshimiyimana we yemera ko yambukije ibiyobyabwenge, ntiyatanga amakuru kuri za grenade zaje kubigaragaramo. Muri aba baregwa hari abagaragaje ko batarabona dosiye zikubiyemo ibirego ubushinjacyaha bubarega. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we bwabwiye urukiko ko ari uburenganzira bw'abaregwa guhabwa dosiye bakabona uko biregura, busaba ko urubanza rwasubikwa abaregwa bagahabwa dosiye bagategura urubanza. Umucamanza ari muri suburanisha uru rubanza yibukije ubushinjacyaha ko aribwo bufite inshingano zo kubashyikiriza dosiye. Bwasubije ko ku manza zihuriyeho n'abantu benshi ubwanditsi bw'urukiko aribwo bukurikirana ko amadosiye yageze kubaregwa bubanje kuyanyuza kuri gereza bafungiwemo. Abanyamategeko bunganira bamwe mu baregwa barimo Maître Antoinette Mukamusoni basabye urukiko kwimurira urubanza ku yindi tariki ariko atirengagije ko aho bunganira bamaze igihe kirekire bafunzwe. Basaba ko urubanza rutazafata igihe kirekire rutaburanishwa. Maître Mukamusoni yanazamuye ingingo y'uko yunganira yamaze igihe afunzwe binyuranije n'amategeko. Umucamanza yasobanuye ko muri rusange hasigaye ukwezi kumwe muri uyu mwaka kuko hazaboneka mu kwezi kwa munani kw'ikiruhuko ku bakozi b'ubutabera. Avuga ko agomba kubaha umwanya uhagije bagategura urubanza kandi bagashaka wabunga kubunganira ku buryo umunsi urubanza ruzasubukurirwaho nta wuzagira indi mpamvu yitwaza. Icyagaragaye abaregwa hafi ya bose baragaragaza ubushake bwo kuburana vuba urubanza rukava mu nzira. Uwitwa Jean Damascene Basabose yahise yakijambo maze avuga ko kuri we asa n'ubirenganiyemo. Ati namaze igihe kinini mfungiye ahantu hatazwi, bigaragara ko abasomye dosiye zaba aribo benshi kandi buri wese ni gatozi kuri dosiye ye. Ubwo rero ubwo ari benshi basomye dosiye twaburana abandi bakazaburana ikindi gihe. Ati kuko buri wese ibyaregwa arabizi. Ati mwaba mwongeye kumpohotera. Abanyamategeko nabo bahise bongera kugaragaza impungenge ko umucamanza ashobora gutanga igihe kirekire ku bantu bamaze igihe kinini bafunzwe. Undi mubaregwa nawe yahise yaka ijambo aratambuka imbere y'umucamanza amubwira uko yafashwe agafungwa binyuranije n'amategeko. Ati subika ry'uru rubanza rirambangamiye, nafashwe mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize na CID bahita bamfuka ibintu mu maso. Namaze amezi atanu mfungiwe ahantu hatazwi, umuryango wanjye warakoze ikiriyo uzi ko ntakiriho. Ati birababaje kuba uyu munsi ubushinjacyaha budufunze butaramenye ko harimo n'abadafite dosiye. Ati ni uburyo bwo gutinza urubanza. Yasoje asaba ko urubanza rwaburanishwa vuba. Byabaye ngombwa ko umucamanza yongera kubaza umubare w'abadafite amadosiye, maze batandatu bahagurukira icyarimwe buri wese agenda mubaza ku gihe yifuza yakoresha mu gutegura urubanza mu gihe yabona dosiye. Umucamanza yongeye kwibutsa ko nyuma yo gutegura urubanza nta n'umwe uzongera kuzamura ingingo yo kutabona dosiye no kutunganirwa mu rukiko. Umwe mu baregwa Madame Nyiraneza yabwiye urukiko ko yifuza ko umugabo we yazatumizwa mu rukiko akaza agasobanura ibyo aregwa, kuko ngo umugabo we ari we wabikoze. Ubushinjacyaha buvuga ko umugabo w'uyu mugore Bwana Vincent Sengamungu ibyo yarezwe yakatiwe n'urukiko rwa Rusizi ku rwego rwa mbere kandi ko bitandukanye. Umucamanza yasabye ko dosiye yamuhanye ubushinjacyaha bwazayishyikiriza urukiko, cyane ko bwemeza ko ibyo bombi baregwa bijya kugira n'isano. Muri aba baregwa Ijwi rya Amerika yasanzemo na bamwe yigeze gukoraho inkuru bigeze kuburirwa irengero. Aba barimo witwa François Bavugirije wabuze ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu 2017. Icyo gihe amakuru twahawe n'ababibonye ndetse n'abo mu miryango yabo nuko babatwaraga mu modoka za gisivile zabaga zirimo abashinzwe umutekano bambaye sivile. Muri rusange iri tsinda ry'abantu 25 bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ibyaha by'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho n'ibindi. Bararegwa gukoranira bya hafi n'umutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udacanwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Baregwa kandi gukoranira bya hafi n'abo mu ihuriro RNC naryo ryashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka mu butegetsi buriho, ubu nabo badacana uwaka nabwo. Nakwibutsa gusa ko bamwe bemera bimwe mu byaha abandi bakabihaka n'iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha kwa karindwi. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'Ubuganda Paul Kagame na Yoweri Museveni bari mu rugendo mu gihugu cya Kenya ejo ku munsi wa kabiri. Bari bagiye kuvugana na Perezida Kenya ibijanye n'imigambi y'umuhora w'ibicuruzwa wa ruguru Corridor Nord. Mu migambi itandatu ikomeye baterezwa kuganira ko harimwo inzira igari ya moshi ihuza ibihugu byo mu mugabane wa Afrika yo mu Seruko. Muri uyu mubonano kandi harimwo n'intumwa y'umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Budikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Abo bakuru b'ibihugu bari bitavye inama igiri ya 14 yo kurabira hamwe ingene umuhora wa ruguru Corridor Nord wotezwa imbere n'imigambi ihurikiyemo. Bavuze ko batangajwe n'urugero Kenya igeze ko kubera imaze kubaka ibarabara ry'igari ya moshi ryubatswe ku buryo bwa none rihuza Nairobi na Mombasa mu manuko bw'icyo gihugu, hanyuma naho hakaba hariko hategurwa uwundi muhora uhuza umugwa mukuru Nairobi na Naivasha mu burengero. Ibi umukuru w'igihugu cya Kenya yabigarutseko nk'ikintu yishimiye cyane mu karere kose. Yugururiye inama Perezida Kenyatta yibukije ku mutekano ari kirumara mu iterambere.
Security of our region, Excellencies, is also critical.
Umutekano mu karere kacu banya kubahwa nawo wifashe nabi cyane cyane muri iki gihe hari igifungu cy'ibitero by'intagondwa, ariko kandi tuguma duhagaze ku masezerano yo kwibonera umwasi hamwe n'ay'imigenderanire yo gukomeza amahoro. Ibi n'ubu niyo nkinzo idufasha gushyigikira iterambere ryacu twitwararika kwa karere kacu gatekanye kubw'abagwizatunga baho n'abanyamahanga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe yashimiye Kenyatta kubona yavyo uyu mugambi nyuma y'imyaka ibiri uhagaze. Paul Kagame:
I won't take much time to thank you, President, Excellency Uhuru Kenyatta, for hosting us here and also for
ngombe fataka kakanya kugira nshimire nyakubahwa Perezida Uhuru Kenyatta yatwakiriye no gusubira kudukoranya inyuma y'imyaka ibiri ibikorwa bihagaze kugira tubandanye ku muvuduko twatangurije akarere kacu twiyunga hamwe twongera dukorera ku migambi itandukanye twiyemereje hamwe kubw'akarere n'abantu bacu. Museveni nawe kabaye akaryo ko gusaba imbabazi ku nzego ziwe zikora nabi.
I want to apologize on behalf of these wonderful people, the Ugandans.
Ngomba gusaba imbabazi kubw'abantu b'igitangaza abaganda barahemukiye cyane bene wacu b'abakenya kuva Perezida Uhuru aja ku butegetsi ibintu birihuta gukorwa imombasa ariko ikigo cegeranya amakori n'amatagisi mu Buganda gikora igice cy'umunsi kigaca ciryamira nico gituma binteye isoni mu gishingo cyabo kuko abaganda ntibamaramara kandi ndizeye ko bagiye kwikangura bagatangura gukora amasaha 28 kuri 28 Mu itangazo bateye ku mukono w'abakuru b'ibihugu batatu bumvikanye kuzana impinduka mu bijanye n'ubutunzi n'imibano mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase gushiraho inganda n'amahinguriro hamwe no kongereza ibikorwa byose bitanga akazi ku banyagihugu muri inama ya 14 yo guteza imbere umuhora w'idandazwa wa ruguru Corridor Nord n'imigambi yawo ibihugu by'u Burundi, Ethiopia na Tanzania zari zaserukiwe kaburorerezi nayo mukuru w'igihugu cha Sudan y'Epfo Salva Kiir yayaserukiwe n'intumwa idasanzwe Agritisa Sabuni Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
abahoze banywa ibyo umutwe barenga 600 nibo bamaze kwiheba ubaka bari ku miti kugira ngo bagarukire amagara yabo mu gihugu cy'u Burundi ivyo vyashikirijwe na Richard Ninazwe umunyamabanga nshingwa bikorwa bishiramwe y'abahoze banywa bakongera bagakoresha ibyayo urumutwe ni mu gihe kuri uyu wa 2026 ukwezi kwa gatandatu wari umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya amabi n'urudandazwa rw'ibiyayura umutwe umushyanje umutekano wa La Guillaume Bunyoni yemeye ko leta y'u Burundi igiye gushiraho ikigo cyo kwakira no kuvura abanywa ibyayo urumutwe kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe ni inkuru ya Hemo Zimana umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Bujumbura mu Burundi
mu Burundi haribonekeza abanywa ibiyayura mutwe batari bake nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe mu itangazo ubushikiranganje bwashize abona bwemeza ko kiretse ibiyayura mutwe bifatwa nk'inzoga n'ibifatwa nk'itabi hari n'ibindi byinjizwa mu mubiri w'umuntu hakoreshejwe inshinge ico rero kikaba ari kibazo gikomeye kuko ababikoresha badakoresha inshinge shasha bikabatera indwara zitandukanye umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni yishimikiza ikigwa cyakozwe mu gisagara cha Bujumbura mu mwaka wa 2017
icyo kigwa cyakozwe kwafata ibyayura mutwe bagera kuri 127 muri abo 48 ku ijana bari bafise imyaka iri hagati ya 18 na 24 muri uwo rwaruka rwabajijwe ibice 10 n'uduce 2 ku ijana basanze bafise umugera wa sida ibici 9 n'uduce 4 ku ijana nabo bari bafise indwara y'igitigu yitwa hepatite B mu gihe ibice 5 n'igice ku ijana nabo bari bafise indwara y'igitigu nyene yo mu bwoko bwa hepatite C
mwishiramo ryabahoze banywa bakanakoresha ibiyayura mutwe bapode mu mpunyapfunyo y'icongereza bemeza kubituma umuntu yitaho ibiyayura mutwe harimo abo bajana no gushaka kumviriza ukacujyohego kuguma bifata Richard Ninazwe avuga ko abantu 643 mu gihugu cyose bemeye kuja ku buvuzi kugira bahebe ivyo biyayura mutwe uyarongo iyo shira hamwe yemeza ko kunyubiya biyayura mutwe bifise inkwirike zimbi ku magara no mu kibano
fata bwamotsi ugasanga mahara ononekaye hariho n'abakoresha inshinge ugasanga mbere muri abo bakoresha inshinge barazisangira ari benshi usanga niwamubwira bakwiragira ahantu hose uno munsi ugifata yambuye umugero wa sida ejo ashobora kuryamana n'uwundi atabifata ugasanga wamugero baranduye hama uretse ku magara y'abantu hariho n'ingorane zo mu kibano ufata ibiyayura mutwe baramwinuba ufata ibiyayura mutwe akeneye kubigura bigurwa amahera hariho n'ibigurwa amahera menshi kandi ateza kugira ibikoresha uburyo bwose bwira bironka nubwo gukoresha uburyo bwose usanga hacamo n'ibintu bitari byiza ugasanga yanivye kubera kuyabura
naho abibonuko abona ko hari ibikwiye gukogwa kugira abantu benshi banywa bakongera bagakoresha ibiyayura mutwe babihebe ahasaba kunywa ibiyayura mutwe yarakwiye kuvugwa aho gufatwa agatabwa mu mvuto
tabura yuko umuntu anyiyayura mutwe ubwambere na mbere n'umugwayi imbere yuko tumubona yuko ari umugizi wa nabi hari ibintu mbere 9 bitegekanijwe umuntu anyiyayura mutwe kugira bashobore kumufasha gukingira amagara yiwe no kumufasha kubiheba mu gihugu cyacu cy'u Burundi hayemerewe ibintu byonyine muri ibyo bintu bibiri bihura hariho umuti witwa metadone umuti w'insubirizi w'ibiyayura mutwe ufasha abantu bakabawunyoye bakabiheba uyo gushika ubu leta tora ingingo yo gushora kubiwinjiza
mu gihe iryo shirahamwe risaba ko ushingwe ikigo cy'ukwakira guhanura no kuvura abahevye kunywa ibiyayura mutwe umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni yemeye ko leta igiye kubikora n'ahatamenyesheje igihe ico kigo kizoshingwa naho kizoshika
turiteguriye gushiraho ikigo cyo kuvura gufata mu mugongo kubijanye n'imiti hamwe no gusubiza mu kibano abamaze gusinzikazwa nako karanda kibiyayuramutwe tukita karanda kibiyayuramutwe twisunze ko leta y'u Burundi yamaze kubona ko kwihereza ibiyayuramutwe uyu munsi ari intambamye ku magara n'umutekano by'abantu ikabitegerezwa kwitaho ku munsi ku munsi cyo kibazo
umunsi muzamakungu wo kugwanya mabi n'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe wemejwe kuwa ndwi ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1987 n'inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu cegeranyo c'igisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kijejwe kugwanya ibiyayuramutwe cerekana ko abantu baba 2,200,000 ku isi banywa ibiyayuramutwe ico cegeranyo cerekana ko abantu 2,290,000 n'igice bagwaye indwara ziva ku kunywa ibiyayuramutwe naye abantu 12,000,000 banywa ibiyayuramutwe babicishije mu nshinge bagwaye indwara ya hepatite C abandi nabo bababa muri yo numwe bagwaye iyo ndwara ya hepatite C n'umugera wa sida ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda unaho umwanya w'ikiganiro amerikana cereke byaranze leta z'umunzi amerika muri kahise hamwe no muri ibihe tugezemo uyu munsi mu ngenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira ku myaka ikinyobwa Coca-Cola kimaze gitanguye guhingurwa tumutega amatwi
mwaramutse neza Coca-Cola yahimbwe n'umugabo witwa John Pemberton wo muri leta ya Georgia mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika Pemberton yarafite iguriro ry'imiti farmasi mu murwa mukuru wa Georgia Atlanta mu 1886 hashize rero imyaka 132 nibwo yahaye bwa mbere na mbere abakiriya be ikinyobwa cya Coca-Cola yaramaze iminsi akorera mu gikoni ciwe mu rugo John Pemberton yabaye umusirikari mu gihe cy'intambara y'isubiranamo rya bene gihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865 muri leta zunze ubumwe za Amerika yayikomerekeyemo noneho asubiye mu buzima busanzwe amenyera kunywa umuti witwa morphine wo kumworohereza ububabare bw'inkovu ze ububabare yahoranaga yageze aho ashakisha uburyo uwo muti nawo ya ugabanya n'ikinyobwa cyabimufashamo yakoresheje coca ivamo ikiyobyabwenge cya cocaine imbuto za cola n'imbuto za damiana zitanga impumuro nziza icyo kinyobwa cyarimo ibisindisha bike niyo coca-cola ya mbere na mbere nkuko Pemberton yise ikinyobwa cye mu 1885 abaturage b'umujyi wa Atlanta bakoze itora rya kamarampaka ryo guca ibisindisha John Pemberton yahinduye imikorere ya Coca-Cola ayikuramo ibisindisha ariko agumishamo coca yo shingiro ry'ikinyobwa cye mu kwezi kwa gatandatu mu 1887 Pemberton yandikishije bwa mbere na mbere ikinyobwa cye yari yarise rero Coca-Cola mu gitabo cy'ubucuruzi Registre de Commerce nuko Coca-Cola yatangiye gucuruzwa ku bwinshi yarenze imipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mubizi ikwirisi yose ijwi rya Amerika uburyo John Pemberton yakoze Coca-Cola bwa mbere na mbere nibanga rishinguye bikomeye mu isanduku y'umutamenwa ku cyicaro gikuru cya Coca-Cola Company mu mujyi wa Atlanta ariko rero ikizwi nuko ikiyobyabwenge cya cocaine cyavuye muri Coca-Cola kuva mu 1903 mu 1916 nabwo urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwategetse Coca-Cola kugabanya cafeine yabagamo mu bikomokamo cafeine twavuga nk'ikawa John Pemberton yitabye Imana ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa munani mu 1888 afite imyaka 57 y'amavuko. Yatabarutse amaze kugurisha uburenganzira bwe bwose kuri Coca-Cola amadorari 2,300 y'icyo gihe, hiyongereyeho amasents 5 kuri buri litiro enye zigurishijwe umuryango we n'abamukomokaho bagomba kubona iteka ryose. Isenti imwe ni kimwe cy'ijana cy'idolari, ni ukuvuga rero ko idolari rimwe rigizwe n'amasent ijana. Tugereranije, John Pemberton yagurishije Coca-Cola amadolari nka miliyoni 8 y'iki gihe, hiyongereyeho amasents 5 kuri buri litiro enye zigurishijwe ubuziraherezo. Ukurikije ko mu mwaka isi yose inywa litiro miliyari 350 za Coca-Cola, bivuze ko muri iki gihe abakomoka kuri John Pemberton babona buri mwaka amadolari arenga miliyari enye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Murakarama.
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nkuko bisabwa n'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganji bujejwe tw'imigenderanire bwa Amerika bwarasohoye mu kwezi kwa gatanu ku kugenda ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka bwifashe ku isi mu mwaka w'2017. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika burashima ukwiyemeza kwa Leta y'igihugu ca Gambia kuvyereke ubwigenge bw'amadini hamwe n'ukwihanganira abo umuntu adasangiye idini. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2017, Perezida wa Gambia Adama Barrow yatangaje ko igihugu ciwe casubiye ku ngingo y'ukutisunga idini nk'uko biri mwibwirizwa shingiro. Ivyo yabigize mu gukuraho itegeko rya Yaya Jame yahoze ari perezida, ryatangaza ko Gambia ari igihugu kigendera ku mategeko y'idini rya Kiislamu. Inshuro zitari nke Perezida Barrow yatangaje akamaro ko kubandanya kubahiriza ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2017, yagenye umuhanuzi wiwe adasanzwe ku bibazo vyerekeye amadini n'imico kama y'igihugu. Perezida Barrow yasavye inshuro zitari nke abanyagihugu kubandanya kwihanganirana hagati y'abakristu n'abayisilamu mu karere. Perezida Barrow kandi yavuze ko ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini ari ngombwa kugira igihugu gitera imbere. Kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2017, umushikiranganji ajejwe uburimyi Omar Jalo yemereye abayisilamu baba Ahmadiyya Jamaat ko Leta izo bakingira ku buryo bushimishije. Ibwirizwa shingiro rya Gambia ritanga uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu ashaka igihe cyose ivyo bitagiramira uburenganzira bw'abandi canke inyungu z'igihugu. Iryo bwirizwa shingiro riziririza gukumira abandi bifatiye ku idini, gushiraho Leta ifatiye ku idini no gushiraho imigambwe ifatiye ku madini. Kubaka hagati y'abadasangiye amadini ni ibintu biba kenshi kandi abanyagihugu bamenyeye. Harabaye umwuka mubi yamara hagati y'abayisilamu baba Sunni aribo benshi muri Gambia n'abayisilamu baba Ahmadiyya. Urwego kizigenza rwa Kiislamu rwabandanije kuvuga ko aba Ahmadiyya atari abayisilamu b'ukuri. Urwo rwego ntigwemereye aba Ahmadiyya mu bikorwa n'iminsi mikuru yago. Abayisilamu baba Ahmadi bavuga ko bari mu muryango w'abayisilamu ko kubera izo mvo botegerezwa kwemererwa muri uwo muryango atangorane. Nta ruhara Leta yagize mu kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri z'umuryango w'abayisilamu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gambia Patricia Alsop yibukije abategetsi b'icyo gihugu n'abaserukira amadini hamwe n'abanyagihugu ku ruhara rwabo mu vyerekeye gushira imbere ubwigenge bw'amadini. Yamenyesheje ko ibihugu bikingira ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu birangwa n'umutekano, iterambere mu butunzi n'amahoro kurushiriza.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.